mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda no kuri FM 88.3 ya radio Inshuti ya Bose. Mu Burundi mwatwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22, naho ku rubuga rwa internet turi kuri wayashatu radio yacu voa.com. Ndabasuhuza mbaha ikaze mu makuru yacu y'aka kanya. Kuri mikro muri kumwe nanjye Jeffrey Mutagoma. Mu Burundi, Domitien Ndayizeye wigeze kuyobora icyo gihugu yongeye kugenwa n'ihuriro ry'amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi ngo arihagararire mu matora.
Uko dukeneye ko ngaha mu gihugu haba umuka mwiza hagati y'abarundi, hagati y'abanyepolitike, utuma buri murundi yumva yuko ari mu gihugu ciwe, yuko atazozira icavuze.
Uwo ni Domitien Ndayizeye wigeze kuyobora Burundi avuga ku byo yakora aramutse yongeye gutorwa. Iyo nkuru kimwe n'izindi turayigarukaho mu kanya gato yatumaze kubabwira avugwa hirya no hino tubafitiye muri kano kanya. Ayo hirya no hino tuhere muri Nigeria, abantu barenga 50 baraye bahitanywe n'umutwe wabitwaje intwaro mu mihana iri mu majyaruguru y'icyo gihugu. Fidel Niyongabo.
Bivyo kugwe igipolisi muri yo leta abantu leta rero ya Kaduna muri Nigeria, abantu bitwaje ibigwanisho bagera kwijana barateye mihana ya Kerawa, Rago, Zareyawa, Marina, Hashimawa na Unguwa Barau, yose iri muri ico gice cha Igabi. Bararashe abanyagihugu baba muri iyo mihana barasahura bongera baraturira amazu yabo. Zayad Ibrahima ari mu nama ashinga amateka ya Nigeria atangaje ko abagize ivyo bitero batangwe kurasa abantu batarobanuye mu gihe abantu bari bavuye mu misigiti nyuma y'ibisabisho. Ibrahima atangaje ko ivyo bitero ari igikorwa c'abagize banabi. Menyesha ko bagize ivyo bitero bagirije abanyagihugu bo mu mihana bateyemwo ko baha abasirikare ba leta makuru yerekeye ibanza binyegejemo. Alaji Dayubu Karewa, umunyapolitiki aba mu karere ivyo bitero vyabereyemwo, yabwiye Ijwi rya Amerika serivisi y'ikihabusa ko abo bantu ari abanywanyi b'umugwi Boko Haram. Yasavye perezida wa Nigeria Muhammadu Buhari kurungika inteko zijeje umutekano gukingira akarere ivyo bitero vyabereyemwo.
Rakoze Fidel, komeza n'ubundi utubwire ibyo muri Israel habaye amatora ya gatatu mu gihe cy'umwaka.
Yego, abanya Israel bariko bahitamwo niba boha ikindi kiringo umushikiranganje wa mbere Benjamin Netanyahu canke bagafata inzira nshasha mu guhitamwo Benny Gantz yahoze amukuru w'igisirikare. Ivyatojwe imbere y'umunsi w'amatora vyerekanye ko atamugambwe n'umwe uzoronka abawushigikiye bahagije kugira ushireho leta y'urunani. Uko niko ibintu vyagenze mu matora yabaye inshuro zibiri imbere yaho. Inyuma y'indwi zitari nke z'ibiganiro nta nyishu yashitsweko. Umushikiranganje wa mbere wa Israel Benjamin Netanyahu yagumye mu mabanga vy'agateganyo mu kiringo c'amatora yose yabaye. Amatora ya nyuma aje mu gihe bitegekanijwe ko aseruka imbere y'intahe ku vyagirizo vya ruswa. Uwo bahiganwa Benny Gantz mu gikorwa ciwe cyo kwiyamamaza yatangaje ko Netanyahu ageramiwe n'amarorerwa akurikiranwako. Mara Netanyahu avuga ko ari wafise ibikwiye kugira ayobore igihugu muri iki gihe.
Urakoze Fidel, tuve muri Korea ya ruguru muri Israel tujye muri Korea ya ruguru aho yakoze igerageza ry'ibisasu bibiri bya rutura byo mu bwoko bwa misile. Korea ya ruguru rero igerageje ibi bisasu ivuga ko ari uburyo bwo kwirinda makuba akomeye yaterwa na virusi ya corona ku mipaka yayo. Tim Ishimwe turi kumwe hano muri studio.
Nubwo Korea ya ruguru ivuga ko virusi ya corona yaje isanga hari ibibazo byari bisanzwe biri mu gihugu, ntibyabujije kugerageza ibisasu byayo bya misile. Korea ya ruguru kandi yigeze kugerageza ibisasu nk'ibi mu mwaka wa 2019 byatumye umwuka hagati y'iki gihugu na Leta Zunze Ubumwe za Amerika uba mubi. Igerageza ry'ibisasu ribaye mu gihe hari icyizere cy'uko nyuma y'uko imyitozo ya gisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Korea y'Epfo isubikiwe, ibi Korea ya ruguru ibifata nk'ubushotoranyi. Mu gihe iyi virusi ya corona yaba igeze muri Korea ya ruguru, bivugwa ko yahitana benshi kuko iki gihugu kidafite uburyo mu nzego z'ubuvuzi zabafasha kuyirwanya. Ubuyobozi ariko bwahagaritse ubukerarugendo bwose bukorwa muri Korea mu rwego rwo kwirinda ikwirakwizwa ry'iyo virusi. Kugeza ubu nta muntu wari wandura virusi muri Korea ya ruguru.
Ukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mukanya turajya mu makuru yo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika.
Turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'Ijwi rya Amerika. ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga naho mugendera mudushikiriza n'ibindi byimviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira kunyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 0 2 4 4 1 9 3 1 ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Amakuru yo mu karere tuyahere mu Burundi aho kuri uyu wa mbere ihuriro kira Burundi rigizwe n'amashyaka atatu ryatanze domisiye ndayizeye wigeze kuba perezida wa Burundi ngo aribere umukandida mu matora y'umukuru w'igihugu wateganijwe mu kwa gatano. Bwana Ndayizeye yavuze ko aramutse atowe yagarura ukwizerana mu Barundi agashyira imbere inyungu z'igihugu zitari izishyaka. Yavuze kandi ko yagarura iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu ntihagire uzira igitekerezo cye. Eloge Willy Kaneza
ahejeje kwemezwa n'imigambi kanake Pajude na Fedes Gizuru na Nikira Burundi. Domitien Ndayizeye yavugiye ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura mu kiganiro y'amenyeshamakuru ko ari banga riheberwa n'ahandi atari kwemera rino banga rikomeye yatabaraje ushinga ni neza y'Abarundi kubwiwe bageze aho umwansi ashaka mu bisata by'ubuzima bwose. Niko kuvuga muri make ndunduro yuko abona igihugu yizeye kuramutswa cokogorora
nuko dukeneye ko ngaha mu gihugu haba umuka mwiza hagati y'Abarundi hagati y'abanyepolitike utuma buri murundi yumva yuko ari mu gihugu ciwe yuko atazozira icavuze yuko atazozira icyumviro ciwe yuko atagenda arangaguzwa ngo nuko atari muri umuri ya mugambwe yuko hazogera igihe buri murundi agenda ashira mu ngiro icyo yumva ashoboye buze kwiruka yiruke agende muri competition internationale mu engineer atenga haduhingura utuntu nyatwe mwebwe abanyamakuru muduha makuru aswasuye ntibabagire nka kujya bahaguruka bakagenda bariko baratara makuru naho yo bareye intambara bakabagira ngo mwariko murakora nabagacha baterera mu mbi buri muntu akubahirizwa mu gikogwa ciwe.
Uwo mugabo wakunda gutwenza n'igihe yatwara Burundi yavuga ko atacyo bimutwaye niyava ku butegetsi azosubira gufata tubona visa akaja kwikorera utwiwe ubona ko asanzwe ari n'umudandaza kanaturuka mu ntara ya Kayanza benshi bakunze kuvuga ko abaho bo mu rucuruzwa mu maberebere amaze kubaka igorofa y'umuzambere nini Bujumbura na hakahitaga kioske n'ataratangura kwiyamamaza yagarutse kuvyo yageze ko ku ntwaro mfata kibanza na president Pierre Buyoya yibaza ko n'ubu bigikenewe kurusha mu gihugu.
Mu kiringo cy'imfata kibanza muraza Abarundi ukuntu bari bamerana abahutu abatutsi abatwa n'ambargo ariko ukuntu twakoranye na Giti Mpoze twarakoze ku buryo imigambwe 17 twari kumwe turafata umwanya wo kuganira na buri mushikiranganje yari yarungitswe n'umugambwe wiwe mu mitwe yabo bafise ibindi byumviro bihuje n'umugambwe wabo twarafashe umwanya wo kubasigurira kugeza igihe bose duhurira ku kintu kimwe gukorera igihugu ivyo bintu bara bwa kabiri muradi tugitangura kiringo cy'imfata kibanza imitima y'Abarundi ukuntu yari imeze kwiyumva yuko uri umunyaburu uri munyamurambya mu kwiyumva yuko uri umuhutu umututsi umutwa rufate umwaka w'2021 tugitangura icyo kiringo cy'imfata kibanza nta karusho kari gahari kanyaye ku buryo ngira ngo n'ibisigarira byako nibyo tugendera kuno munsi.
Domitien Ndayizeye yavukiye mu ntara ya Kayanza mu buraruka bw'Uburundi mu mwaka w'1951 yarongoye Burundi hagati y'ukwezi kwa gatanu 2003 n'uk'umunani 2005 inyuma y'amezi 18 yari amaze yari cegera cya perezida Buyoya. Ku ntwaro yiwe igeragezwa kiruta ibindi cyabaye ubwicanyi bwahitanye abanyamurenge bari bahungiye ku butaka bw'igihugu yaramutswa mu gatumba hafi y'umupaka wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aho mu ijoro ryo kuwa 13 ukwezi k'umunani 2004 abarenga 160 bagandaguwe bunyamaswa bamwe baturiwe canke batemwe. Amasanamu yiwe yifashe ku matama moso zagenderanira mu maso imbere y'ibiziga ya kw'isi yose mbere hari n'abayakoresheje mu ndirimbo nyinshi z'ugucura intimba bibuka abanyamurenge. Inyuma y'umwaka uri misitiza Bwana Ndayizeye yatawe muri yomi akurikiranwa ko icaha cyo gushaka guhirika ubutegetsi yafatanywe na Alphonse Marie Kadege yigeze kumubera icege itariki yako ya 15 mu mwaka w'2010 ndayizeye yari yaserukiye umugambwe sahwa nyafrode bo mu matora y'umukuru w'igihugu imbere yo kuyisokora bagize umugambwe CNDD-FDD ko amaze kuyiba bayivuze bafatiye ku byo bari babonye mu matora y'ibanze kuntwaro yiwe wa mugabo bazuzuza imyaka 69 ku itariki ya kabiri kwezi kwa gatatu agerageje kunga abahutu n'abatutsi yabifashijwemo n'abakuru b'ibihugu by'akarere nka yoboreka guta Museveni wa Uganda hamwe na William Benjamin Mukapa wa Tanzania. Ubwo bwoko bubiri bufite ibitekerezo byinshi mu Burundi bwa bwasubiye gucanamwo mu 1993 hishwe umukuru w'igihugu wa mbere w'umuhutu yatowe n'abanyagihugu Melchior Ndadaye mu nyuma hanavuka imihari yagwanya ubutegetsi bwari buhari bwafatwa nk'ubw'abatutsi. Domitien Ndayizeye anibukirwa kandi ku ngaruhasha zo gutuza ubusuma bufatanye n'ubwicanyi bwari bwiraye ku mugwa mukuru Bujumbura.
Eroje uri kaneza juri ya Amerika.
Urakoze Loje. Tuve mu Burundi tujye mu Rwanda, aho urukiko rw'ubujurire rwongeye gusubika urubanza rwa Bwana Leon Mugesera aburanamo n'ubushinjacyaha ibyaha bya jenoside n'ibyibasiye inyokomuntu. Umucamanza ategereje icyemezo cy'urukiko rw'ikirenga ku kirego Mugesera yarushyikirije i Kigali. Turabaza Eric Bagirubusa.
Bwana Leon Mugesera yongeye kugaragara mu cyumba cy'urukiko rw'ubujurire ari mu mpuzankano y'irozi iranga abagororwa kandi yunganiwe n'umunyamategeko Jean Felix Rudakemwa wamyunganira no mu rukiko rukuru. Yari kandi n'umushandiko w'amadosiye yifashisha mu kuburana. Ababuranyi bombi bamaze umwanya bategereje inteko iburanisha maze aho iziye nta mpaka ihita yongera gusubika urubanza. Mugesera aburanamo n'ubushinjacyaha ibyaha bya jenoside n'ibyibasiye inyokomuntu. Umucamanza ukuriye inteko iburanisha yatangarije ababuranyi bombi ko impamvu yahisemo gusubika urubanza rwa Bwana Mugesera ishingiye ku kirego wiregura yagejeje ku rukiko rw'ikirenga. Icyo kirego nacyo kirashingira ku bwihane bw'umwe mu bacamanza baburanisha Bwana Leo Mugesera wongeye kumwihana mu iburanisha riheruka. Bwana Mugesera yatanze ikirego mu rukiko rw'ikirenga asaba ko igihe yihanye umwe mu bacamanza mu nteko imuburanisha ubwo bwihane bwe butagombye gusuzumwa n'urukiko aburaniramo. Bwana Mugesera na Maître Jean Félix Rudakemwa basanga ko ubwihane bwabo bwasuzumirwa mu rukiko baburaniramo ubwabyo bihabanye n'itegeko nshinga risumba yandi mategeko ku Rwanda rugenderaho. Umucamanza ukuriye inteko iburanisha mu rukiko rw'ubujurire yabwiye ababuranyi bombi ko urubanza ruzakomeza urukiko ndirumara kubona icyemezo cy'urukiko rw'ikirenga. Yaba Bwana Mugesera ndetse na Maître Jean Félix Rudakemwa umwunganira yewe n'ubushinjacyaha ntacyo barengeje ku cyemezo cy'umucamanza maze bahabwa inyandiko mvugo y'iburanisha bayishyiraho imikono. Si ubwa mbere Bwana Leon Mugesera yihana abacamanza muri uru rubanza ku rwego rw'ubujurire kuko ku muzo wa mbere akigera mu rukiko yahise yihana umwe mu bacamanza bagize inteko iburanisha avuga ko yazagira uruhare mu kubogama kuko ngo hari bimwe mu byemezo yagiye yamufatira. Ibyemezo ku rwego rwa mbere mu rukiko rukuru ni ingingo yatewe utwatsi. Kugeza ubu Bwana Mugesera yari yaratangiye kwiregura asobanura impamvu zamuteye kujurira icyemezo cy'umucamanza mu rukiko rukuru cyo kumuhamya ibyaha bya jenoside n'ibyibasiye inyokomuntu akamuhanisha gufunga ubuzima bwe bwose. Bwana Mugesera araburana ibyaha bishamikiye ku ijambo ubushinjacyaha bumurega ko yarivugiye ku kabaya mu burengerazuba bw'u Rwanda mu 1992. Nimbwirwa ruhame busobanura nk'ijambo rutwitsi kuko buvuga ko Bwana Mugesera yarivuze akangurira abahutu kurimbura abatutsi rikagira inkurikizi nyinshi kandi mbi. Bwana Mugesera ariko avuga ko iryo jambo ataryemera na cyane ko ngo ryagejejwe mu rukiko nk'ikimenyetso kimushinja ryarateshejwe umwimerere mu cyo yita un discours très charité mu rurimi rw'Igifaransa. Akavuga ko ryifashishwa mu rwego rw'icyo yita kumuzirikaho ibyaha. Nka kwibutsa ko Bwana Leon Mugesera yafatiwe muri Canada aho yari amaze imyaka 20 agezwe mu Rwanda mu ntangiriro za 2012. Yageze imbere y'ubutabera bwa mbere mu kwezi kwa 9/2012 atangira kuburana mu mizi mu ntangiriro za 2013. Urubanza rwe rushyirwa ku mpapuro z'imbere mu manza za jenoside zatwaye igihe kirekire kuko rwamaze imyaka isaga 3. Mu 2016 nibwo urukiko rukuru rwamuhamije ibyaha bya jenoside n'ibyibasiye inyokomuntu rumuhanisha guhera mu buroko. Kugeza ubu kandi kubireba inzobere mu byiyigandimi yigeze no kuba umwarimu muri kaminuza y'u Rwanda nta tariki y'iburanisha ritaha riramenyekana kuko izafatwa nyuma icyemezo kizaturuka mu rukiko rw'ikirenga ku kirego Mugesera yarushyikirije. Bagira ubusajwi rya Amerika i Kigali.
Banywanyi b'ijwi rya Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Ku batwumva muri Tanzania muhamagara ku nimero +255 1 2 1 2 9 abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri +254 2 5 kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika, muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Banki y'isi yose yemeza ko kuva mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo cyenda kugeza mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri abo yita elite y'igihugu cy'u Rwanda yanyereje imfashanyo y'amafaranga ingana n'amadolari miliyoni ijana na mirongo cyenda, ni ukuvuga miliyari zirenga ijana na mirongo irindwi n'umunani y'amanyarwanda. Mu kiganiro muri Sanga, Thomas Kamirindi yabigarutseho na David Himbara. Akunze rero kwandika ku by'ubukungu, imari n'iterambere, akaba n'umwarimu muri kaminuza, atuye muri Canada. Aratangira asobanura ijambo elite icyo bivuga.
Elite nyine ni abategetsi, ubwo haba harimo elite number one ni umukuru w'igihugu n'abamufasha. Abamufasha benshi mbese abatwara igihugu ubundi ni cyama.
Ni ukuvuga ishyaka riri ku butegetsi rifite ubutegetsi.
Aha, rero elite ni umukuru w'igihugu na pate ye n'ishyaka rye. Hanyuma rero na kandi abenshi baba bari muri leta ye nabo abenshi baba bari muri pate ye. Icyambere mbere ni uko haba harimo nguwo umukuru w'igihugu n'aba muri ruhande,
baba mu nzego za politiki, baba mu nzego za gisirikari, baba mu nzego z'ubukungu.
Icyangombwa ni uko nyine mu bihugu byacu, kubera ko umukuru w'igihugu aba afite mbese pawa hariya mu Kinyarwanda, niki usanga ukuntu politiki ziba zimeze,
kuko inzego ziba zubatse inzego z'ubutegetsi,
usanga for example nka parloma nangwa judiciary ntago bifite pawa, byose biba birunze ku mukuru w'igihugu.
Noneho inteko ishinga amategeko n'urwego rw'ubucamanza bo bakaba badafite ijambo rikomeye.
So ni ukuvuga ko byose birunze ku mukuru w'igihugu na n'ishyaka rye n'abaminisitiri.
Ariko
kandi benshi,
yego,
kandi cyane cyane nk'i Rwanda, nkwibutse ko no muri private sector privé
abikora ku giti cyabo.
Ishyaka niryo mbese abikora ku giti byabo. Iki pate niyo ufite byinshi muri ureba, sinzi ko niba uzi nka Chris Ventures ni business ya
FPR.
Yes. Niyo business group nini cyane kuruta izindi mu Rwanda. So urumva rero ko hariya iyo uvuze elite ndabari muri leta, cyane cyane abari hafi y'umutegetsi umukuru w'igihugu n'abo mupateye bari muri leta, hanyuma mu Rwanda rero bigena muri sector privé.
Bivuze se kubwo ubwo nko kunyereza amafaranga akajya kubitswa hariya bita ameze nko mu ijuru, ni ukuvuga kumenya abitseyo n'uwabekeje bigoye, ubwo babivuga yuko umukuru w'igihugu ababizi?
Muri biriya bihugu nta kintu gikorwa nyir'igihugu atari we ubihaye inzira, ntibishoboka. N'urumiya ntabwo rwava muri minisiteri kanaka ngo rujye muri minisiteri yindi bitabaye apuvu nawe
atabihaye umugisha.
So rero iyo elite ni we number one elite n'aba muri ruhande.
Elias we uherereye he? Elias
bo jomerereye igihugu cy'Uburundi. Bo icyambere nanguye gushima,
yego,
ni ku butumire mwaduhereje. Ego mbe ndashimira cyane kandi n'ubutumire David Himbara. None ikiganiro nacumvirije guhera ku ntango gushika ahangaha tugeze, ni uko rero turi ko turaba mu bihugu cyane cyane ibihugu byo mu karere ka Kenya, nk'ibi bihugu na cyane cyane byo muri Afurika. Ni ibihugu turiko turaba na tekinoloji isanzwe imeze uko tuvuga yuko idatomoye cyane nk'iyo muri ibyo bindi bihugu, ni ukuvuga biteye imbere. ariko rero mbo ni muri ubwo buryo nagomba kubaza uyu mutumire wacu ibyo bije bindi bihugu bisanzwe birungika amafaranga amafaranga yo gufasha cyane cyane muri ibihugu bya Afurika nta kuntu ayo mafaranga boza yohereza bayasizemo amakode
amakode
amakode sinzi ko mwantahuye
usobanura neza
bo bakashyiramo amakode ku buryo nta kuntu amafaranga ashitse mu ku mabanki asanzwe azwi cyane yuko abaje gufasha atoshoka ava mu ayo makonti y'amabanki direktema akasha agenda agera andi ajya andi makonti ku buryo umuntu wayohereje ubwo nyine kuri izo zindi konti zitazwi yahita acafatwa n'ingoga n'ingoga cyoroshye
mbese umuntu yanyereza ayo mafaranga yanyuruza ayo mafaranga kode igahita yerekana uwo ari we
kode igahita yerekana uwo ari we cyangwa se mbere na kode kubera ko haba harimo kode bikanka nuko nayo mafaranga ashoka ayakuraho kumva atagiye gukora
Elias urakoze reka umutumirwa ahita akubwira David
David
burungo kubera ko mu Burundi batatwumva kuri radio yumva igisubizo cyawe kuri telefone ye ye noneho komeza
urareba aya mafaranga ni menshi mbese nko mu Rwanda ayo bavuga yanyerejwe ni miliyoni ngaho mfasha ubishyire mu Kinyarwanda n'Ikirundi ni 190 million
ni miliyoni 190 y'amadolari y'Abanyamerika ni ukuvuga rero miliyari zirenga ijana na mirongo ni miliyari zirenga 178 y'amanyarwanda naho nyine kubera ko ari umurundi wabajije abarundi bo banyereje amadolari miliyoni 122 ni ukuvuga y'amadolari nyine ni ukuvuga hafi miliyari 230 y'amarundi nuko mu Rwanda rero uti ni miliyoni 190 y'amadolari
rero reka hari n'ikindi tugomba gusobanura kugira ngo abantu babyumve neza nk'uko wari wabivuze aya mafaranga yanyerejwe kuva muri 1910
kuva mu 1990 kugera mu 2010 yego
ubu rero ni ukuvuga ko nyine nyine nko mu Burundi urareba iki gihe ngira ngo iriya guverinoma ya leta iriho ntabwo yari iriho imbere yayo
mu 1990 ndakeka Burundi bwaratwarwaga na Major Peter Ubuyoya naho u Rwanda rwatwarwaga na General Major Habyarimana Juvenal
ubwo rero no kuvuga ko yariye imyaka ine
Habyarimana urukurikije uko iyi raporo nyine bivuga kuva mu 1990 kugera mu 1994
hanyuma rero Kagame yari ya 16 kuva 94 kuri 2010
kuva 1994 kugera mu 2010 imyaka 16
i Burundi hongira ngo ndumva sinibuka igihe Perezida Nkurunziza yagiriye ariko
yagiyeho mu 2005 arongera aratorwa mu 2010 arongera aratorwa mu 2015 mu magambo make amaze imyaka 15
okay very good noneho rero uko kiriya gitekerezo rero ubushinga nta yaratanze ntabwo byashoboka kuko amafaranga y'imfashanyo ava muri World Bank
ava muri banki y'isi yego
agahabwa leta yo muri icyo gihe
none ubwo leta yiyashyikiriye niyo mbese nyiri iyo mari ni iyo leta niyo yakoresha icyo ishaka
voilà
ninabo
bashaka ukora ibintu by'amafaranga aje gukoreshwa
imishinga iteza igihugu imbere usanzwe amavuriro amashuri ibintu nk'ibyo yego
no gufasha budget y'igihugu
Eh.
Nta kuntu yare amafaranga atanyura muri leta ntibishoboka.
Kandi nyine leta ibifite abantu basinya kubakiriya amafaranga, basinya uko asohoka, mbese ntabwo banyisi yose biki afite ububasha.
No, ntabwo no kuko buriya ni buriya buri mafaranga buri uko amafaranga yose angana kuriya ajya mu gihugu kenye baba bashyizeho n'itegeko riyagenga umukuru w'igihugu aba yasinyeho niwe in charge. So nta kuntu rero World Bank yasubirayo ikajya kumanegenga ayo mafaranga biba byarangiye
kubera ko igihugu kiba gifite ubusugire bwacyo n'ubwigenge bwacyo. Kode rero ntishoboka.
No, ntibishoboka.
Hagati aho David Himbara, twibukiranye yuko nyine nk'uko wabisobanuye iyi raporo ya banki y'isi yose ni kuva mu 1990 kugera mu 2010, bitavuze yuko nubwo ari bwo bushakashatsi babashije kubona gukora, bitavuze yuko mbere y'1990 mu Rwanda leta itanyerezaga nanjye ngo leta abantu bategekaga icyo gihe batanyerezaga amafaranga, bitavuze yuko na nyuma y'2010 abantu bategeka bahagaritse kunyereza amafaranga. Si uko nguko twabyumva?
Report nkuko bisobanuye yarebye niriya video secret account muri iyo myaka wari utanu. Ariko hari n'ikindi kiri muri iyo report.
Yego.
Izo ngizo nyine babivanye muri confidential data set iriya nakubwiye ya Bank of International Settlement. Ariko hari n'iyindi data bashyizemo ariko batavugaho cyane ya konsominga biriya, iyo niyo bavanye muri public record. Iyo bavanye muri public data set ava muri 2010 kugera muri 2018.
Yego, ni ukuvuga kugera mu 2018.
Ariko ayo bavugaho cyane ni ariya ya 90 to 2010.
Ayo bavugaho cyane ni kuva muri 1990 kugera mu 2010. Ariko ubwo rero bivuze
ko
yego
bitahagaritse muri 2010 byarakomeje.
David Himbara mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu Thomas Kamirindi mu kanya kashize, bavuga ku bijyanye n'inyerezwa ry'amadolari agera kuri miliyoni 190, no kuvuga arenga miliyari 178 y'amanyarwanda.
Mu munota umwe gusa uramenye amakuru ya Afrika kuri Radio Ijwi rya Amerika buri munsi. Kurikira video y'umunota umwe ku Ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook rw'Ijwi rya Amerika. Adresi ni VOA Radio yacu. Video y'umunota umwe gusa, inkuru nyamukuru kuri Afrika. Radio yacu.
Inshuti, mukomeje gutega amatwi Ijwi rya Amerika. Turabashimira cyane kuba mwahisemo gukurikira Ijwi rya Amerika. Amakuru twari twabateguriye muri aka kanya naha garukiye. Reka nshimire na bagenzi banjye bamfashije kubagezaho: Santos ku buhanga bw'ibyuma, Facile Gabriel wamfashije kuyegeranya, hamwe na Frederic Nkundikije bayahagarariye. Kuri mikro mwari kumwe na Jeffrey Mutagoma. Mukomeze kumererwa neza.